ni ijwi y'America. Ijwi y'America yabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ifite mwese muteze amatwi twongere guha ikazi abariko baratwumviriza. Twatanguranye hamwe namwe mwese mu cugurura amaradiyo yanyu muri kumwe na Frederic Nkurikije atiramije ibiganiro by'iradiyo Ijwi y'America. Uyu munsi ni ku wa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma y'amakuru turabashikiriza ikiganiro cyerekeye amagara y'abantukira gitegurirwa mu Burundi. Na guhera isaa 12 turabashikiriza umuziki. Nimutangu rero dutangure ibiganiro byacu by'uyu munsi ku makuru avugwa hirya no hino muri iki gihe.
Urakoze Frederic Nkundikije, muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro. Leta ya Mozambique yashinze ikigandaro cy'iminsi itatu cyo kwibuka abantu bashika 60 bafuye bahitanywe n'umuriro wadutse inyuma y'aho ikamyo yari itwaye ibitoro ihiriye kuri uyu wa gatanu. Leta ya Mozambique itangaza ko iyo kamyo yatembagariye mu gace ka Moatize kari hagati muri Mozambique. Umudereva wayo aca arayitarahunga yaciye yaduka irasha mu gihe abanyagihugu bo muri ako gace bariko baravoma ibitoro yari itwaye. Radio Mozambique yatangaje ko abanyagihugu bashika 60 baciye bahasiga ubuzima, abandi 108 barakomereka. Umuvugizi wa leta ya Mozambique Muzino Saide yatangaje ko ico kigandaro gitangurana n'uyu wa gatandatu kizoshika ku itariki 21 zuko kwezi kwa 11 bubaye ubugira kabiri mu kiringo cy'imyaka 2 leta ya Mozambique ishinga imisi bigandaro bivanye n'ibyago nk'ibi. Mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2015 abantu 75 barafuye banyoye inzoga iri mu isumu mu ntara ya Chitima ni mu gihe bari bavuye gushingura wabo. Amakuru atangwa n'igisata cyawo ni cita ku mpunzi ku isi ya Sere hamisha ko abanyesomaliya bashika 18,000 bamaze guhunguka bava mu nkambi ya Dadaab iri muri Kenya basubira mu gisagara cya Kismayo cyo muri Somalia kiri hafi y'ikivuko. Ariko HCR ivuga ko benshi batoroherwa n'ubuzima bushasha baba bashikiyemo ugereranije nuko bari babayeho imbere y'uko bahunga. HCR itangaza ko izo mpunzi z'abanyesomaliya zatanguye gutahuka mu mwaka uheze kuvaho leta ya Kenya itangarije ko igiye kuzokugara iyo kambi ya Dadaab hari yari ihaye indari impunzi zirenga 300,000. Nayo muri indwi tugira turangize, leta ya Kenya yatangaje ko yigije inyuma iyugarwa ry'iyo nkambi amezi indwi kugira barabe ko habagahengwe muri Somalia imbere y'uko ibatahukana ku nguvu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ritangaza ko abimukira bashika 365 babuzwe irengero ryabo kandi ko boba barafuye mu bihe bishika 6 mu ibahari Mediterane mu minsi 3 irangiye. OIM itangaza ko ivyo bica bituma igitigiri cy'abimukira bamaze gufira muri Mediterane uyu mwaka gishika ku 4,636. Umuvugizi w'ishyirahamwe OIM Leonard Doyle avyita ko ari agahomera bunwa akamenyesha ko abimukira bariko bapfa ku bwinshi kuko bafata ingendo zitoroshe mu biyaga kandi ibirere biba bitifashe neza. Abagira ibakwe bakarokoka bashikiriza ko ababafasha muri izo ngendo babagobera cyane kwinjira ku nguvu mu bwato budakomeye bigatuma baza mu mazi kenshi muri izo ngendo zabo. Hano muri Amerika, Donald Trump aherutse gutahukana umwanya w'umukuru w'igihugu arabandanya kugena abazumufasha mu mabanga yo kurongora igihugu. Kuri wa gatanu yatangaje ko ashobora kugena Senator Jeff Sessions aserukira leta ya Alabama mu ntara mu nama nkenguzamateka mu mwanya w'umushikiriza manza mukuru wa Amerika. Sessions ni somambike wa Trump kandi yamushigikiye mu bihe vy'imiyamamazo. Yarerekanye akatari gake aho ahagaze ku kibazo cy'abimukira aho Trump yashimishijwe n'ivyiyumviro vyiwe. Uwundi ni Mike Pompeo n'umushingamateka aserukira leta ya Kansas ashobora guhabwa umwanya wo kurongora ikigo kijejwe igendereza muri Amerika CIA. nayo umusirikare yakukurutse w'ipete rya Lieutenant General Mike Flynn yagenywe kuba umuhanuzi mu bijanye n'umutekano mu gihugu. Flynn yemereye Trump kazo mufasha guhasha umuhari wa leta ya Kiisilamu ukora iterabwoba ku isi. Nayo leta y'igihugu cha Syria ikoresheje indege z'intambara na vya muzinga ifashijwe ni Burusiya yarongereje ibitero byayo mu bice biri mu minwe y'abarwanya ubutegetsi mu gisagara cha Aleppo ejo ku munsi wa gatanu. Ivyo bitero bikaba byahitanye abantu batari bake. Wari umunsi ugira kane indege z'inkwano za leta zisubiye kugira ibitero mu bice by'igisagara cha Aleppo biri mu minwe y'abarwanya ubutegetsi. Ivyo kuva Uburusiya butangaje ku munsi wa kabiri ko buhagaritse agahengwe ku kwezi kugira birekurire imfashanyo gushikira abanyagihugu bafatiwe muri ico gisagara.
Tumushimiye mugenzi wacu adushikije makuru avuga ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC unaho umwanya w'ikiganiro cy'amagara y'abantu kira.
Kira
ni kiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ibikorwa by'umurengera mu rugo ku mukenyezi birafise ingaruka ku magara yiwe. Uburuhe burenze no guhungabana ku bwonko bwiwe biza imbere nk'uko ishami rya ONU ryita umukenyezi ku isi ONU Femme ryabishize ahabona mu mwaka w'ibihumbi 2013. Ubwinshi bw'ibikorwa buratuma umukenyezi adashobora kubyitunganyamo neza. Ivyo bigasigurwa nuko umunsi ushobora guhera avuga ko afise intege nke zifatiye ku kurengerwa nabyo nkuko tubisanga mu cigwa cakozwe n'abahinga mu vy'imibano bo mu gihugu ca Algeria mu mwaka w'ibihumbi 2010. Muri rusangi ugutera imbere k'umukenyezi mu bijanye n'amagara yiwe bwite kurahura n'intambamyi zitari nke na cane cane mu bihugu bya Afrika. Imico n'imibereho y'ababa muri uwo mugabane ugwiriyemwo abirabure iza icinyizi umukenyezi nyezi mu kumwamiza ku bikorwa byinshi nk'uko ishami rya ONU ryita iterambere ku isi PNUD ribisigura. Uko ibintu biri byunyugwa n'uko abagabo bagerageje gufasha ibikorwa byo mu rugo bitakigwa neza mu kibano. Ivyo bibonekera ku majambo bamuvuga ko ajanye n'uko atacamaze kandi ko yoba yararozwe nk'uko ishami rya ONU ryita iterambere ku isi PNUD ribandanya ribimenyesha. Gushika uno munsi ibikorwa bimwe byofasha umukenyezi kwiteza imbere ku rugero rumwe n'abagabo ntibarabire kurigwa bishimishije. Atwovuga nko kuja muri politike hamwe no kuba indongozi zo hejuru mu mashyirahamwe atandukanye. Ingendo mwe niyo izisubiza inyuma agateka k'umukenyezi igatuma aguma mu kutamenya nk'uko igisata cha ONU kiraba ibijanye n'akazi oyite cabishize ahabona mu mwaka w'ibihumbi 2010. Ibyo ama leta asabwa guteza imbere imigambi yo gufata kimwe abagabo n'abakenyezi. Mu nama isanzwe igira 35 yahuje abakuru b'ibihugu b'ubumwe bwa Afrika bahanuye indongozi kwibanda cane gushiraho ingingo zituma abana babigeme bijukira kwiga co kimwe n'abahungu kugira ngo iterambere rigende ribangabanganwe. Nkuko muvyumva mu kiganiro cacu kira cuno munsi turabira hamwe ibijanye n'ibikorwa by'umurengera n'ingaruka zavyo ku magara y'umukenyezi. Kuri mikro muri kumwe na Raisa Liliane Inamahoro kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira. Mu gutangura ikiganiro cacu nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye gwo mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira inyifato ibereye kugira umukenyezi ntarengegwe n'ibikorwa vyo mu rugo. Ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Umukenyezi aragira inama mugabo akamubwira ibikenewe nawe akamutahura bagashobora gufashanya.
Umukenyezi atagira ikimufasha umugabo wiwe akamuronderera umuntu yomufasha.
umushinga ntahe cyanke umufasoni akamenya akazi akora naho umwe wese agarukiye
twogenda turakuraho imvugo yuko umukenyezi ariwe ajeriwe byose mu rugo
mu bisanzwe umugitugezemwo nta kuvuga ngo ibikorwa n'ivyo cyanke uriya kuko twese dufite amaboko umugore ashaje gukora iki n'umugabo arashaje gukora iki
tayo gerageze kadufasha igahimiriza abagabo bagakunda abagore babo bakongera bakabubaha nabo bo vyumva gusumba
nuko hanini ya mashengero yogira ikagwiza ibintu by'inyigisho kububakanye cyane cyane bakamenya ikintu bakwiye kubana mu rugo
umugabo ntabone gukisino gikora imishitegeka ko umugabo akora ibi umugore agakora ibi ikavaho mu rugo bagakora bose
Ihungabana ry'inkabura mubiri bita hormone hamwe no kwamana ibizunguzungu ni bimwe mu bibangamira umukenyezi aguma ari mu bikorwa by'umurengera mu gihe yibungenze iyo irashobora kuba inkurikizi yo kwamara ariko arava amaraso canke kugira ububabare butavana ko bw'umugongo nk'uko abahinga mu bijanye no kuvura indwara z'abakenyezi bo mu gihugu ca Canada babivuga ikindi gishobora kwibonekeza no kuvuka kw'ikibondo hataragera kuko igitereko ciyuguruye kirikare nkuko bivugwa n'abashakashatsi bo mu gihugu c'Ubuholande baraba ingwara z'abakenyezi tumenyeshe ko abakenyezi batari bake bahitamwo guheba abo bubakanye ku kurengerwa n'ibikogwa ivyigwa vyakozwe n'abahinga mu bijanye n'imibano bo mu gihugu ca Algeria mu mwaka wa 2012 basanze ibice 60% vy'ingo zaho zisambuka kubera iyo mvo kugira ngo twumve neza ibijanye n'ibikogwa vy'umurengera ku bakenyezi n'inga ku magara yabo umviriza itohoza mugenzanje Alain Ivirankunda yagize mu gisagara ca Bujumbura
umugore arashobora kuba kabajejwe kujya kurima kajya kuvoma akajya gusenya akamesera umugabo akamwitwararika
Eliane niyo ngabo umwe mu bakenyezi bo mu gisagara ca Bujumbura twayaze yatwiganiye ko amagara yiwe yama yahungabanye bivuye ku bikogwa vyo mu rugo ivyo abivuga fatiye ku kwayuza bitavana ko kumushikira mu gihamenetse umutwe ubwo baburenze nikindi cibonekeza ku mukenyezi kuko aguma yibaza ko ibikogwa vyo mu rugo biyangaye ku bwa Rachel Kankindi buva kumwitwarariko wuko aguma abona ko umunsi uheze adahejeje akazi ivyo asigugwa nuko kandi adafata kanya ko kuruhuka mu masaha y'inyuma ya saa sita kubwa Rachel Kankindi avuga ko yamana umubabaro munini w'ibikorwa yirigwamo mu rugo wenyene
ubuzima buruhishije cyane usanga ndiko ndahura n'ikibazo kinini cyane mu gihe mbafise abana twashobora kubarerera hamwe ugaca usigara uri kurabarira wenyene
ukugira ububabare mu giti cy'umugongo ni nkurikizi ishikira umukenyezi akora adafata kanya ko kuruhuka Karorero ni Magnifique Butoyi aba muri Mirango ya Zone Kamenge iyo yunamye yumva umengo ucitsemo kubiri bivuye mu bikorwa byo gukinjika kumesura hamwe no gutunganya isuku ryo mu rugo rimwe na rimwe ibikorwa byo kuvoma kandi biriyongera kuvyo umukenyezi yirigwamo mu rugo aha ni mu gihe amazi aba yakamye mu ngo bikaba ngombwa ko baje kuyaronderera mu mabombo rusangi nkuko bakenyezi twaganiriye babivuga Inyuma yaho Butoyi Sandrine yahukaniye nuwo bari bubakanye atasiba kumukubagura no kutamufasha ibikorwa yahavuye afatwa n'ingwara zitandukanye
nka jeye uganje hariho nk'ingwara usanga umuntu atarasanzwe agwaye nk'ingwara z'imitima kubera kuyumvira cyane amaestoma imitwe idahera ya buri gihe izo ningaruka mbi nagiye mbona
ukwijukira kujya mu mashira hamwe kurahakabyo bakenyezi gutahura neza ko mu byo bakora se boshira imbere amagara meza yabo kubgivyo Cecile Mubindi ajeje umugambi wo gukingira abakenyezi bahuye namabi atandukanye mu runani rw'amashira hamwe y'abakenyezi mu Burundi Kafob ahimiriza abagabo kureka abakenyezi babo kuyahurumbira ugukubagugwa k'umukenyezi kurajana kandi no kumuboreza igufa Butoyi Sandrine yamakubitwa canke akarara atacwashize mu mushishito kugutinya umugabo wiwe iyo ikaba inkurikizi yuko yahavuye aturugo kubera guhahamuka. Icobaye ciza n'ukuru hara rw'abagabo goba ngombwa mu itunganywa ry'ibikorwa byo mu rugo. Space Ndikumana aba muri quartier ya Cibitoki avuga ati
ivyo byonyine bivuna umukenyezi ari kujya kurima bagafashanya mu gihe bakora iby'uburimyi ntaca mutererana ibintu byose nyene ikintu cyose umugabo ashoboye nawe mu rugo cyashobora gukora ntikimutere isoni gukora nawe ntaremegwe nibikorwa mu rugo
ibintu biruko mu gihe abagabo bitayeho abakenyezi bakibona nabi mu kibano abo twaganiriye bafatira ku majambo babwigwa ko bahawe uburozi biciye mu mvugo zijaye no gutamikwa hamwe na jondama ibintu biruko mu gihe hakiri nabandi bakibona ko aragakengegwe mu gihe bashoboye gufasha abakenyezi babo udukorwa two mu nzu nko kugira isuku guteka hamwe no kuvoma canke mu bijaye no kumesura impuzu uko bivugwa na Reverier Urabaneze afise abana batatu uyo mugabo abisororezo muri komine ya Kanyosha aratubwira uko we nuwo bubakanye bagaburi bikogwa vyo mu rugo
ubisanzwe nk'uyu munsi jewe mu buzima mbayemo umugore wanje n'umudandaza aradandaza utuntu duciriritse tuto tuto aranguye mu masoko akadandariza hafi yo muhira kugira ngo araba bana yongere abe hafi yo muhira je nanje nkacha nkora ibikorwa vya kure byo kurondera ubuzima bundi budoteza imbere umuryango
imigenderanire izaye no gufashanya hagati yabubakanye yotangura mu misi ya mbere yabo bakibana ivyo vyofashako bamaze kuronka ikibondo batahukigwa indero bagiha bashigikiranye nuko inkuru dukura mwishira hamwe gitaho abakenyezi nabigeme bafashe ku nguvu nturengaho zivuga kugira ngo mu rugo habituze ni ngombwa ko abubakanye baje inama n'ingingo kubijaye n'ubuzima bwo mu rugo Jean-Pierre Sabushimike akora mu ishira hamwe nturengaho ahantu ravuga ati
yurugo kugira ngo urugo rutere imbere bizova muri iyo nzu rero bisohoke no hanze niwe aba waganiriye n'umufasoni wawe ukamutahura nawe umufasoni wakagutahura nibaza ko no hanze niyaje no muri aya mashira hamwe atsogenda afise umutima utekanye
abakenyezi bahurikiye mu mashira hamwe atandukanye basaba ko amategeko akingira gateka k'abakenyezi bubatse yoshigwa mu ngiro
Ni ngombwa ubukene bugwanywe kugira habukunganya kw'ibitsina no kudatererana ko ibikogwa ishami rya ONU gitaye abakenyezi ku isi ONU Femme rimenyesha ko bitagenze uko amagara y'umukenyezi azoguma ari hasi kuruta uko biri uno munsi ico bakiza nuko abagabo bohimirizwa kubijanye nuko abakenyezi ari isoko giterambere kubwivya amareta arahanugwa gushiraho ingingo zidasanzwe zo gutera intego umukenyezi Izo nazo zoba ni nkizijanye no kububahura kuje mu nzego zifata ingingo kukaba nkako ivyigwa bitandukanye vyakozwe n'amashiramwe mpuzamakungu yitakazi n'abakenyezi nka OIT na ONU Femme vyerekana ku imirimo yose ishobowe n'abagabo co kimwe n'abakenyezi kugira ngo twumve neza ibijanye n'ibikorwa vy'umurengera ku bakenyezi n'ingaruka ku magara yabo tega amatwi kiyago twagiranye n'ujejwe umugambi ukingira abakenyezi bashikiwe n'ingorane mu runani ruhurikiyemwo amashiramwe y'abakenyezi wo mu Burundi CAFOB Cécile Mubindi aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda
Cécile Mubindi ndabaramukije
ndabaramukije
abakenyezi hari igihe bahura n'ibibazo ugasanga bikeneye ko bija mu butungane mureheza mukavyifata mu gute
ni nk'igihe yirukanywe kwa tubafasha tukabaronsa ubaburanira turafise ikigo babakira heje kumviriza bakabona ko akeneye ubutungane baca bamuherekeza abo mu butungane nico uwo mufasha kugira ngo bashobore kudufashiriza abo bakenyezi
arahera hakiri kare iyo ageze mu butungane
ubushikangaje bwo mu butungane bwarashitseho imisi teze kuvyigira ko ziramara umwanya muto kuko baravyitwararika ariko hano hamwe hamusanga harimo ingora ngasanga ntibashoboye kwishira mu ngiro
umutinye zina kuri ico kibazo
abakenyezi bakora ikorwa vyinshi by'umurengera ku magara yiwe birakenewe yuko twumvisha abagabo ko batahura umukenyezi atari gikoresho ubwo bamaze kubaka baca bona menga baronse umukozi
umwumva izo nyigisho bashikiriza dushobora ico zishitse ko mu gihe hari ubukene umuryango
ubukene burahari mugabo abantu bagiye inama bashobora kugira ico bashitse bamaze kumvikana nk'umugabo ntasesagure umwimbo nitwaye dukwiriye gukena birengeje
Cécile Mubindi ndabakenguruki
Arakoze ala ivirankunda kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije turuhuke gato mukumviriza karirimbo muvyeyi wamvyaye karirimbwe na John Priest. Ariko baratwumviriza ku kiganiro arikira cijwi rya Amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'ibikorwa by'umurengera n'ingaruka ku magara y'umukenyezi. Twakire muri studio zacu muganga Anita Munyana. Ugwaruka rugira rumuturi bibazo gwongere gwishugwe inyishu zitomoye. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Nuwuhe muti mwoshobora guha umukenyezi yashikiwe n'ibibazo byo uhahamuka mu rugo bitewe n'uko arengewe n'ibikorwa byinshi byo mu rugo?
Ubwa mbere baraheza bakamwegereza kwa muganga aho bamutwara mu mwiherero abanza tekane, baraheza akaronka umuntu amwumviriza bayaga aserura imubabaro afise, ahamakaheza akamuremesha kugira amufashe kurengera ivyo afise asubire mu buzima bwe bwa misi yose, kuko umuryango umukeneye, kuko ibibondo mukeneye, kuko umukenyezi ari inkingi y'urugo.
Mbaza ndakwishura.
Nizahe ngwara zigaragara ku mufashoni iyo yakoze ibikorwa byinshi bikamurusha?
Ubwa mbere ni uburuhe bw'umubiri, umubiri uraruha kuko yitanga wese. Hamwe bwa kabiri arashobora kuruha mu mutwe ugasanga ivyo byose biramurengeye kuko atamuntu numwe amufasha amwitayeho ngo yumve yukuntu ameze. Arashobora kugwara umugongo, arashobora kugwara indwara zitandukanye hari nka za malaria, indwara z'imitima, eka n'izindi zivuye n'uko afise umwitwariko mwinshi ngo ntaronka akanya ko kuruhura umubiri wiwe.
Ambigwe gwaruka umutumire wacu muganga Anita Munyana arashishikara kuba insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze ku mugwi wa kabiri w'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Nkiri kumwe n'umushenya nayo wanje sinigeze ngwara ingwara y'umutima, ingwara ya estoma, ivyo ni vyaje bikurikirana naho maze kuvanira nawe. Ivyo bavyaravuye kuri ico kibazo no banaragize cyo gufata umwanya munini wo kwiyumvira, kurira, kubabazwa.
Birashobora gushika yuko iyo mitwaro yose wagize kwahukana akagutana abana hamukabura n'uwo witura, uradi yuko urugo rusaba gufungurira abana, kubambika, kubasomesha. Rero uri yurumwe kandi utabona neza naho byo byose ubikura ushobora guhahamuka ukagwara umutima mbere kwero kudafungura neza, kuko ibibazo byose ubayemo hashobora kwaduka iyo ngwara y'umushishito niyo umutima. Rero ko ubu uzi neza izo ngwara ugendana kandi uzi neza n'icabitumye, ubwa mbere no kwanza ugatekana, hama ubwa kabiri ukaraba imiryango kugira muyage baheze barabe ico bogufasha nawe we uronka amahoro. Hama n'ikindi ni nyifato wogira ukitwararika muvyo ufungura, muvyo unwa bidashobora kugusinzikaza ingwara y'umutima n'iyo mushishito bigashobora gucureha.
Mbaza ndakwishura.
Mbemga mugihe umukenyezi agira ibikorwa byinshi bimurisha mu rugo, hari inkurikizi bigira mu gihe cyo kurangura amabanga yabubatse?
Ntankeka yuko umukenyezi aguma rushe ataruhuka ibikorwa byinshi byo mu rugo bimutwara umwanya munini, nawe nyene mu mutwe wiwe kuko adatekanye kandi ataruhutse usanga bitagenze neza mu mabanga yiwe yabubatse.
Ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura. Tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Muganga ni gute umukenyezi yatawe n'umugabo
yobandanya akora ibikorwa byiwe no kurera abana ari wenyine kugira ntibigire ingaruka mbi ku magara y'uwo mukenyezi
ubwa mbere ni kubyakira ubwa kabiri gukora ibyo ashoboye ubwa gatatu kuruhuka bishobotse akakora n'imimenyerezo y'ukunonora imitsi akaja mu bandi kugira bimuruhurire umutwe ntibumusinzikariza amagara
mbaza ndakwishura
ni kihe gihe gitegekanijwe inyuma yuko umumama yibarutse kugira asubiye gukora ibikorwa biruhisha
umusanzwe inyuma y'ukwezi n'inusu atangora nimwe yabaye ashobora gusubira gutangura atadukorwa duto duto hama uko iminsi igendera genda ko nyine yiyumva araheza agashikira bya bikorwa bisaba ingufu
arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu aha yugwaruka n'ubunyene turuke gato mu gusubira kumviriza kano karirimbo mubyeyi wambyaye ka John Chris Duijamba banywanyi bacu umunywanyi yatwandikiye ni Mburi Onesime wo mu gisagara ca Bujumbura asaba ko twomusigurira igitera ingwara y'umusipa abantu ifata uko twoyirinda niba kandikira mugangana itamunyana muduhera umuco Onesime
Mburi Onesime ico kibitandukanya kitiyugaye neza nkiyo habaye umusipa havyimbye amatengatwa imisipa ifata bose ari abahungu canke abakobwa aho ni wa musipa wo mu mukondo nka bijya bikunda gushika kuvyimba amatengatwa nta handi ubibona atari ku bagabo gusa nta ku muntu yori yirinda kuko burya umuntu agenda kubona yuko afise ingwara y'umusipa ruko bimushikiye umuntu agaheza kirukira kwa muganga niho agenda kumenya ko afise iyo ngwara y'umusipa bisabwa rimwe na rimwe yuko uwo muntu bamwugurura kugira basubize ico gihimba cataye inzira mu kibanza cayo kandi iyo umuntu ayivuye kare nta ngaruka ihaba kandi arakira neza ahubwo baba bamufashije kuko baraza bakugara hahandi hahora hatuma ico gihimba kugihace kikaca kimusinzikariza ubuzima
uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka rutanga isiguro ku myibutsa yaho hambere uno munsi uvuga uti byitirige umwana bigatera ibondo nyina bikubwiye iki
nuko umuvyeyi ashobora kwitirira ikintu yifuza gushikako akacitirira umwana kugira ngo nawe ahatorera ko yoko
bikubwiye iki
bisigura ko iyo umuvyeyi arose icyafungura n'umwana aragifungura
bikubwiye iki
nibaza ko ari muri cyagihe bavuga bati uyu mwana shonje hanyuma uwo mwana karonka ibyo afungura arashobora nko kubisigaza hanyuma nyina agashobora kubironka ko
arabitoye ndashimiye mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro kira uno munsi tukaba twashimikiye kubikorwa by'umurengera n'ingaruka zavyo ku mukenyezi nshimiye ala ivirankunda yamfashije gutororokanya majwi nasize inyuma Diana Ndonse yarakirongoye akongera kagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye kiganiro kira twandikire ku buhinga ngurukana bumenyi kuri burundi.voa@gmail.com canke muturungikira ubutumwa bugufi kuri 68 23 80 71 canke kandi kuri 75 90 49 71 kuri mikro mwari kumwe na Raisa Liliane Inamahoro naho butaha
Chari kigani rokira, mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Tuwashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi badushikirije ikiganiro kira mu kanya gato gakurikira isa 12 turashikiriza ikiganiro cyo muziki nkuko twama tubigira iminsi yose kwa gatandatu nk'aya